Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika. Umushinjacyaha w'u Rwanda arasabira Paul Rusesabagina kuguma muri gereza by'agateganyo indi minsi 30 y'inyongera. Abamwunganira mu by'amategeko bo basaba urukiko kumurekura.
Itegeko ubu dufite rya procedure penale rya 2019 rivuga ko mbere y'uko usaba prolongation ugomba kugaragaza ingengabihe z'uburyo wakoresheje iminsi 30 wahawe, n'ibyo wakozemo, n'ibyo uteganya gukora.
Uyu ni Maître David Rugaza, umwe muri bavoka bunganira Paul Rusesabagina, witabye nanone urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro uyu munsi. Mu Burundi, Sentare Ntahinyuzwa yahamije President Pierre Buyoya uruhare mu iyicwa ry'uwamusimbuye ku itsinda z'Abarabu zunze ubumwe bakuyeho visa. Hashize imyaka 3 iki gitoro kinyeshyamba gitorokesheje izindi mfungwa zirenga 100, abandi benshi bakiciriwemo kuri gereza ya Beni. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bitera inkunga iterabwoba. Fidele Niyongabo aratugezaho iyi nkuru.
Iyo nkuru yatangajwe na President Donald Trump ni nyuma yuko Sudani ishyize mu bikorwa ivyo yemeye byo kuriha abasinzikajwe n'iterabwoba n'imiryango yabo imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari. Leta nshasha ya Sudani irikiragira intambwe zikomeye kuba yemeye kuriha abanyamerika basinzikajwe n'iterabwoba imiliyoni 335 y'amadolari. Ayo mafaranga Sudani yemeye kuriha agenewe abasinzikajwe n'ibitero vyakozwe n'umugwi Al-Qaeda ku nyubako y'ubuserukizi bwa Amerika mu bihugu vya Kenya na Tanzania mu mwaka w'1998 no ku gitero ca bombe c'uwo mugwi ku bwato bw'ingwano bwa Amerika USS Cole bwari ku kivuko co mu gihugu ca Yemen mu mwaka w'2020. Amasentare yo muri Amerika yasanze Sudani yaragize uruhara muri ivyo bitero. Iyo ngingo y'igihugu ca Sudani izotuma gisubira kuronka ingurane n'imfashanyo bikenewe kugira bifashe ubutunzi bwacu. Iyo ngingo kandi ishobora gutuma Sudani igirana imigenderanire n'igihugu ca Israel. Ni mu gihe leta ya President Trump iriko irondera gufasha mu ntumbero yo gutuma ibihugu by'Abarabu byemera Israel. Iramaze gufasha mu gikorwa cyo gushika ku masezerano hagati ya Israel na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu na Bahrain. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdalla Hamdok yarashimiye President Trump mu butumwa kuri Twitter ku munsi wa mbere. Yamenyesheje ko gushira igihugu ciwe ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye iterabwoba vyakigeramiye bikomeye. Yongeye avuga ko abanyasudani batigeze bashigikira iterabwoba kandi ko ingingo ya Amerika yerekana ko ishigikiye bikomeye leta mfata kibanza izoshikana kuri demokrasi mu gihugu.
Intumwa z'igihugu cya Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe zagize uruzinduko rw'akataraboneka rwa mbere na mbere mu mateka muri Israeli uyu munsi mu rwego rwo kunga umubano nyuma y'amasezerano basinyiye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi gushize. Intumwa za Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe ziyobowe na Minisitiri wa Leta ushinzwe imari y'igihugu Obaid Al-Taher zakiriwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga Ben Gurion i Tel Aviv na Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu ubwe. Hari kandi na Minisitiri w'Imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Steven Mnuchin. Mu ijambo rye ry'ikaze, Netanyahu yavuze ati uyu munsi twanditse amateka azahoraho imyaka n'imyaka. Tuzahora twibuka uyu munsi ko ari umunsi w'akataraboneka mu rwego rwo kubaka amahoro. Nyuma y'iri jambo inyandiko ivuga ko abaturage b'ibihugu byombi bazajya bajya mu kindi gihugu nta visa, bityo abaturage ba Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe nibo barabu ba mbere na mbere bemerewe kujya muri Israeli nta visa. Andi masezerano ateganya uko ishoramari rigomba kurengerwa n'amategeko, iby'indege n'iby'ubufatanye mu bya siyansi. Israeli imaze kunga umubano n'ibihugu bine by'Abarabu: Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe, Bahrain, Yordania na Misiri. Kuri Palestina, ibi bihugu ni intati z'abagambanyi. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi sentare ntayinyuzwa ni nko kuvuga urukiko rw'ikirenga yakatiye abantu 19 baregwa iyicwa rya president Melchior Ndadaye ryabaye ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 mu 1993. Mu bahawe igihano cyo gufungwa burundu harimo Major Pierre Buyoya wayoboye Burundi inshuro ebyiri. Inkuru y'uru rubanza tuyibaze mugenzi wacu Eloge Wilika Neza.
Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi ubu akaba intumwa y'umuryango w'umwe bwa Afrika mu karere ka Sahel n'igihugu cya Mali niwaza kwisonga ry'abakiri umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose. Iruhande yiwe hari kandi na bamwe mu bahoze arabategetsi mu nzego zo hejuru nka Liberbar unyeretse yigeze kurongora inama nkenguzamateka Alphonse Marie Kadege yahoze ari cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Alfred Nkunziza yigeze kumushikanganje wo kwivuna abansi akaba muramu wa Kadege hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'intwazangabo z'ibicocoro bahoze mu gisirikare cya kera kizwi nka Ex-Fa imbere yuko kivangwa n'imigwi yagwanya ubutegetsi yari yiziziwe n'abahutu mu gihe cyo cari kiganjemo abatutsi. Sentare ntayinyuzwa y'Uburundi yabagirije ivyaha bitatu nyamukuru: ukwica umukuru w'igihugu, ugutembagaza ubutegetsi bw'igihugu hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu batatu barimo Bernard Busokoza yigeze nawe nyene kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hagati y'ukwezi kw'icumi 2013 n'ukwa kabiri 2014 bahanishijwe umunyororo w'imyaka 20. Bagirijwe gufatanya n'uwa mbere ivyaha wakurikiranywe umuntu umwe gusa mu bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa Melchior Ndadaye niwe yejejwe. Ni Antoine Nduwayo yigeze kumushikanganje wa mbere hagati y'ukwa kabiri 1995 n'ukwindwi 1996, akaba yavuye mu mabanga atanze imihoho inyuma yaho president Sylvestre Ntibantunganya akomborewe na Pierre Buyoya. Umugwi wa mbere kandi hejuru y'ugufungwa wo guherayo sentare yawatse indishi y'akababaro n'ijumbusho igera ku miliyaridi 102 imiliyoni 993 nimwe 27,275 mu mafaranga y'amarundi. Abakurikiranwa bose mu rubanza rwa president Ndadaye basa nuko bari hanze y'igihugu. Batanu bonyene kuri 21 nibo bari bamaze iminsi baburanishwa. Bagizwe gusa n'intwazangabo zo mu gisirikare zari zifite amabanga atandukanye mu 1993 igihe Ndadaye yicwa. Umwe muri bo yaburana yidegembye kwa 18 ukwezi kw'icyenda guheze. Urubanza rwabo niho rwari rwagiye mu mwiherero. Bose bahakanye ibyo bagirizwa. Mbere ababunganira mu mategeko babwiye sentare kwemwe mu byaha bakurikiranwa ko byashizwe mu by'Abarundi bumvikanye ko guhana kw'ikigongwe cy'ikivunga aho basinye amasezerano y'Arusha y'amahoro no guhagarika intambara mwaka w'2000. Umunyamategeko Jean-Zé Bigirimana akurikirana ibibazo by'Uburundi n'akarere k'ibiyaga binini yamenyesha ko runo rubanza runyegeje imvo za politike. Yabitwiganiye mu kiganiro cyo kuri telefone yahaje ujya Amerika.
Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD wabonye ko ufise ingorane z'ukwemerwa mu gihugu bariko baca mu nzira no mu byasi bikunde baro nke ibintu byotuma abanyagihugu cyane babahutu basubira gukunda kwemera uwo mugambwe kuva muri 2015 uri kurazana injyane z'amoko mu kugomba gutoteza abahoze mu gisoda cya kera bikaba bijanye n'imvo za politike. Ikindi gituma tuvuga yuko urubanza rwereke cyane imvo za politike nuko mu masezerano y'Arusha hari inzira yari yatanzwe yotuma ivyaha byakozwe mu myaka kiheze bitashoboye guhanwa bishobora kuronka umuti. Iyo nzira yari yuko hashigwaho ibijanye n'ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara.
Ariko Maître Bigirimana yemeza ko bakoze ivyaha muri kahise na cyane cyane abagize uruhara mu yicwa rya Ndadaye bategerezwa guhanwa.
Ico bikoze turazi yuko Melchior Ndadaye hari habamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimo ahubwo ni ikintu ciza cyane. Nibyo twama dusaba ubutungane twiteze ni ubutungane ubuzoza bwerekana ivyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa. Ntibuza rubutungane bufata ikiringo kimwe bufata akantu kamwe mu bintu byinshi tufata yuko ari kugomba kuryanisha abarundi bakoresheje imvo z'ubwoko. Tukibaza ko ari urubanza bitebuke ruzosubigwamo kandi rukarubanza ruteza kuzocibwa hisunzwe amategeko n'ibindi bihe Burundi bwagiye buracamwo bigoye navyo nyine umuntu atokwirengagiza.
Melchior Ndadaye ni niwe president wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurikiranye kuva mu 1972. Inyuma y'urupfu rwe kwa 2021 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000. Eroje wika neza ijwi rya Amerika.
Ba ministri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda Vincent Biruta n'u Burundi Albert Shingiro uyu munsi bahuriye ku mupaka Nemba Gasenyi ku ruhande rw'u Rwanda. Mugenzi wacu Diane Ninine hazwe yadusomeye kandi adusemurira itangazo ryanditse mu Gifaransa bashyizeho umukono bombi bashoje inama yabo.
Itangazo rya sowe nyuma y'uwo mubonano rigashirwa ku mukono nabo bashikirangaje babiri rivuga ku inama hagati yabo bategetsi yabaye ku busabe bw'u Burundi. Iryo tangazo rigira riti ku busabe bw'u Burundi umushikiranganje Vincent Biruta yakiriye mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro mu rugendo rwe rw'akazi. Uwo mubonano warugamije kuraba uko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ifashe n'ingene wosubira kuba nka mbere nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga. Abashikiranganje uko ari babiri bose muri uwo mubonano wabaye atawuwiteze bemeranije ko kuva mu 2015 icuka kitabaye ciza gutyo babicishije muri iryo tangazo bavuga ko biyemeje kuzobandanya bagira imibonano nk'iyuno wa kabiri mu ntumbero yo kongera kugira umubano mwiza bavuze ko wamye uranga ivyo bihugu. Mu kiyago abo bategetsi bagiranye ari babiri bonyene atawundi arimwo Wiklo mu Gifaransa umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yahaye urwandiko leta yiwe yarungikiye leta y'u Rwanda. Ministre Vincent Biruta nawe ahurwa u Rwanda rwarungikiye leta y'u Burundi. Ibiri muri izo nyandiko ntivyashizwe ahabona vyagizwe ibanga. Umubonano w'izo mpande zibiri waheze Albert Shingiro w'u Burundi atumiye mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta kumusubiriza mu ndumane akaza kugendera u Burundi nk'uko nawe yabikoze. N'ubutumire Biruta yemeye kuzokwitaba mu misi iri imbere itariki bakaba bavuze ko bazoyimenyesha biciye mu nzira ya diplomasi. Kuva imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 zaduka u Burundi n'u Rwanda birabana y'ingwe. U Burundi bwagiriza u Rwanda guha indaro abahatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu kw'ibihumbi 2015 u Rwanda narwo rukavuga ko u Burundi ahubwo ubita abagizi ba nabi batera ico gihugu. Abategetsi uko ari babiri nibo ba mbere bo mu nzego zo hejuru babonanye amaso mu yandi kuva umubano waba mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Gusa mu kwezi k'umunani mwokwibuka ko abajejwe iperereza ku rwego rwa gisirikare ku mpande zose bahuriye mu nama kuri uwo mupaka nyene wa Gasenyi Nemba. Bamwe mu bakurikiranira hagufi politiki y'akarere na cane cane ivy'amatati ya Gitega na Kigali basanga intambwe y'uno munsi ishobora kuvyara ugusubira kurabana ryiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Hagataho abanyagihugu ijwi rya Amerika ryabajije ico bibaza kuri uno mubonano biciye ku rubuga rwacu rwa Facebook. Ahanini bavuze ko bawitezemo umuti urama ku matati hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Basanga kongera kubana neza kw'ivyo bihugu bizotuma bidegemvya mu bihugu vyose
kw'ubwa cicukiro ikigari. Umushinja cyo indi
uri kimwe mu ndoro we mushako cha 33 zateganywa aho cyangirwa bindi mizi y'iperere igikomeza cyo kuko bamuritse bakunda gutegeka n'umutekano yo tena ya azi n'umunyamakabinani tafora ni yi. Maitre David Rugaza umwe mu bunganira bwanda rusesa bagina nabo yagisa akomeza abwira urukiko ati mbere y'1999 nta munyarwanda wari wemerewe kugira ubwenge gihugu bubiri kandi kugira ngo asubirane ubunyarwanda Rwanda byamusabaga kwandika bisaba. Rusesa bagira n'abamwunganira bavuga ko kugeza ubu bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Ubushinjacyaha bwavuze ko umwirondoro wari umunyarwanda ndetse ko yakomeje kuwemera yaba mu ibazwa rye ryo mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwahise busaba kwiburanisha rikomeza ku bijyanye no kongera igifungo cy'agateganyo. Urukiko rwahise rumenyesha Rusesa bagina n'abamwunganira ko iyo mbogamizi bagaragaje izasuzumwa ikindi gihe. Dusaba ubushinjacyaha kuvuga impamvu basaba ko Rusesabagina akomeza gufungwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaherukaga gufatira Rusesabagina icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Hakaba hari hakenewe ko icyo gifungo cyongerwaho indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Ubushinjacyaha buvuga ko bugikomeje iperereza kuko bumaze kubaza abatangabuhamya 9 bagizweho ingaruka n'ibitero bya FRN, mu gihe hakiri abandi bo kubaza bo mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko bwifuza ko bwakongererwa igihe kugira ngo bubashe guhuza ibyo mu iperereza ry'ibanze rya mbere n'iry'ubu, ndetse no guhuza ibyo Rusesabagina akurikiranyweho n'ibyo abo bwita amashumi ye. Rusesabagina yavuze ko nta mashumi afite, ndetse ko ari ubwa mbere yumvise ko mu rubanza rwe harimo abandi bari kumwe bafatanije icyaha. Maitre Rugaza asubiza kuri kira cyifuzo cy'ubushinjacyaha, yavuze ko umukiriya we afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko iminsi 30 yari yasabiwe yarangiye ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka. Uyu munyamategeko avuga ko umuntu asabirwa kongererwa iminsi bikorwa mbere y'uko iriya minsi 30 irangira, ahita asaba ko urukiko ruhita rurekura umukiriya we ngo kuko afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Maitre Rugaza yabibwira Ijwi rya Amerika nyuma y'iburanisha.
Ibiteganywa ko prolongation yakorwa ntabwo ku ruhande rwacu twabonaga byuzuye ku buryo twasabaga ko yahita afungurwa, cyane ko twabonaga n'igihe cyagombaga cyari kisanzwe kigenwa n'itegeko ku buryo iyo prolongation yanasabwaga nacyo kitarubahirijwe. Itegeko ubu dufite rya procedure penale rya 2019 rivuga ko mbere y'uko usaba prolongation ugomba kugaragaza ingengabihe z'uburyo wakoresheje iminsi 30 wahawe n'ibyo wakozemo n'ibyo uteganya gukora. So mu gihe rero udashobora kugaragaza icyo wakoze muri iyo minsi 30, ntabwo ubundi iyo prolongation yemerwa. Ariyo mpamvu twebwe ku ruhande rwacu zonyine kuba itegeko rivuga ko hashobora gukorwa prolongation ntabwo ubwabyo bihagije, ahubwo hagomba kurebwa n'iki cyangombwa gikeneye kugira ngo prolongation yakorwe. Kuko kuba iperereza wenda haba hari kirikorwamo cyangwa se kigikorwa ntabwo bihagije kugikorwa, ahubwo ugomba kugaragaza se uzakora iki, wakoze iki.
Ubushinjacyaha buvuga ko bwasabye urukiko kongerera Rusesabagina igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 30 tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 icyo gihe ngo iminsi 30 niyari yakarangiye. Ubushinjacyaha bwongeyeho ko uburyo abunganira uregwa babara igihe umukiriya wabo amaze afunze binyuranije n'amategeko, ndetse busaba urukiko gutesha agaciro ibivugwa ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ubushinjacyaha busobanura ko ibyo bwasabye biteganywa n'itegeko ryerekeye imiburanire nishize y'imanza nshinjabyaha riteganya ko iyi minsi 30 yasabwe n'ubushinjacyaha irangiye bukiri mu iperereza busubira imbere y'urukiko kongera bugasaba ko uregwa yakongererwa iminsi 30 yo gufungwa by'agateganyo. Nyuma yo kumva Paul Rusesabagina n'ubushinjacyaha bumusabira gukomeza gufungwa by'agateganyo, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamenyesheje ko buzafata umwanzuro kuri iki kibazo kuwa gatanu tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 saa 9 z'igicamunsi. Muri uru rubanza inshuro ya mbere hagaragajwe ko hari undi munyamategeko wa gatatu uzajya yunganira Rusesabagina ariwe Gatera Gashabana. Gusa mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri uyu munyamategeko ntiyari mu cyumba cy'urukiko kuko byavuzwe ko ari mu rugendo. Paul Rusesabagina akurikiranyweho ibyaha birimo iby'iterabwoba, ibyaha by'ubwicanyi byabereye mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubukene, ubupfubyi no kutagira ubafasha mu buzima bwa buri munsi ntibyoroheye benshi mu buryo. Mukamo kari ku rubuga nkoranyambaga GoFundMe, umuyobozi w'ishyirahamwe ibikorwa by'imbabazi bikorwa n'ababa mu mahanga Diaspora Works, of Mercy Foundation, Madame Ella Uwimana, arahamagarira abarundi kwifatanya nawe kugira ngo bagoboke bantaho nikora mu Burundi. Uwimana ni umurundi kazi uba muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yaganiriye na mugenzi wacu Oriana Itachaka wamubajije uko yatangiye ibikorwa bye.
No kuvuga ibyo gutangura ishyirahamwe ni intuzanya ni dream come true ni indoto nashyize mu ngiro burya Imana iragutegura uko uzovuka aho uzoba n'ibyo uzokora. Jewe muri kahise kuwanje navutse mbona ibikorwa by'imbabazi, navukiye ahantu mu menyeganyaga, navutse mbona hari abantu bakenye cyane mu gihugu, hanyuma ugasanga cyane cyane nko kuba ku bakenyezi n'abakobwa wasanga ari ibanga rikomeye cyane. Hanyuma rero nanjye ndabigamo nakuze ndi impfuzi kwiga amashuri ntibyari binyoroheye, nafashijwe n'abandi bakozi abandi basamariya b'imbabazi. Hanyuma rero ndakura ndiga ngeze mu bigero n'ubundi nkomeza kubona ibibazo byari bihari byagenda biterwa n'intambara, abantu bagasanzara, nanjye kugeza naho ndagita kubera intambara. Hanyuma nkagenda mu mahanga, ngeze mu mahanga nawibagiye abona asize inyuma, abona yuko burya bukene barimo, nanjye ari umunateza kuba ndimo. Rero ngeze narageze muri Amerika, ngeze muri Amerika nabwo nyine umutima wo gufasha ndawubona, ndavuga nti aba bantu nanjye nkeneye kugira ngo ngire icyo ntanga. Imana rero ndahashitse nsanga nta barundi bari bahari, naha muri televiziyo zose nahaze ndi mu Burundi wa mbere. Hanyuma abandi bose baje basanga hano abanyafurika kubera kujya kuba mu kindi gihugu bigoye, niho natanguriye kugira zambabazi. Rero ndabona nti bwa bundi umuntu ashobora gukora ibintu byinshi, ntangura kuzana kugira abantu batari bazi ururimi, batari bazi gusoma no kwandika, ntangura kuza ndabona akantu kose bagize nkabona ubukene, burya umuntu anakene ibintu gusa. Umuntu urashobora gukena n'ibyiyumviro, urashobora gukena n'ubuguha impanuro, ubukene ni bwinshi. Rero nagiye mfasha mu bukene bunyuranye, ndabibonye rero cyane cyane muri 2006 niho abarundi batanguye kuza ari benshi. Icyo gihe hemerewe abarundi imiryango 13 byateza kuza ngaha muri Amerika bavuye muri Tanzania. Nukuri bamaze kuza ntabwo byari byoroshe, niho naciye mbona yuko imbabazi rero ziba zikeneye kurenga urugero. Nacyo gituma Imana tubwira kwama tugiriranira imbabazi tugafashanya muri byose. Rero abagi bamaze kuboneho nabonye noneho ngeza kwagura amahema, naranatanguye ndashyira n'ishyirahamwe hano nyene ryo kugira ngo ufashe abo Barundi n'abandi banyafurika baza duhurira akora rirakora ibikorwa. Hanyuma rero maze kubona urabona ngo uteza guheka uwisimbiza, nukuri ndashimira Imana kuko ibyo twabafashije byanabagiye gushikanya ku rugero. Benshi barashobora kuronka bakagumaho, abandi bakaguma barondeza, ariko ubu usanga bameze neza badakeneye ubwo bufasha. Niho niyumvira ndavuga none ku isi nakoze hano mbona ndi kubona ibyamwa, ubwo noneho zijana ni iwacu ho nibwo tukunonora, baba ndi twasiga ndavuga nti abo ntazi nabo bo babayeho gute. Niho navuga nti ntagira agire kadre ashobora gukoreramo, aho ushobora gushyikira abantu bose banyarukiranye, abatishoboye, abakene, ubusumbi, kugira ngo umuntu ashobore agatwengo ku muntu niburiburi. Nihaye intego y'uko niweza gushyira sumayo agatwengo mu kuti umukumwa w'umuntu umwe niwe uri ku munsi, akagira umuntu aseka kubera jewe, akagira umuntu afungura kubera jewe, akagira umuntu yishima ati namba yagahuza kubera jewe, ati nateye imbere kubera jewe, kubera naka. Ivyo nico umuntu aba ariko arashima. Rero nuko ishyirahamwe naritanguye mbonye ukuntu nagiye ndafashwa, hanyuma nkabona yuko hariho n'abantu turi muri ubwo bukene, kumwe ntibagira amashansi, burya n'amashansi arasumbana. Rero navuga ati nani karero ndavuga ati none kiri mu bintu byose ikintu ntushobora gukora kikaje mu maro n'igiki ndaraba ndavuga nti jyewe kuva nyiri muto ndavuga nti jyewe nshaka kugira ikintu kizohindura ubuzima bwa benshi kandi kigera ku kintu. Ariko rero hari ikintu cyangumyemo nagomba kuvuga ni igiki nakora kikamenyekana kigahindura ubuzima bwa benshi. Niho rero natumbuga nti ngiye gutanguza mercy ministry ukuvuga ministeri y'imbabazi kubakene no kumfuzi kugira ngo nawe ashobore kugira ukuntu ashobora kwisobanura nshambo na rero yuko niho navuze nti iyi nzira igeze gufasha guhindura ubuzima bwa benshi ukuntu kwibanira n'abantu nibyo rero nkunda
urakoze cyane rwose murakoze cyane madame w'Imana
muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru naha ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye tuyabagejejeho turi iwacu mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona mukomeze mugubwe rero neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama.